Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Mwiriwe nchuti na mwe bakunzi ba Radio Inzamba agate kakawe kazo makuru yo kuri uyu munsi wa gatatu turi kigenekezo rya 28 nyakanga umwaka wa 2022 ari nayo tuyahera ku ngingo nkuru nkuru uzikurikira kuri uyu wa gatatu mushingwa manza Sambwa Ndayizeye na Etienne Sahabo basubiye kumvirizwa n'inyuma yaho barariye ijoro ryabo rya mbere mu gashoka zone Kinindo abo bompi bakaba bazira idosiye ya Kira Hospital yatumye wahora yirongoye Dr Christophe Sahabo afungwa gushika ubu muraza kubikurikira mu ntango zano makuru. Imyidogo nayo ni myinshi mu bakozi bishyira hamwe Lydia Ludike Burundi bakorera mu makazino bavuga ko bariko barirukanwa mu kazi n'umukoresha mushasha hatisunzwe amategeko aho ni nyuma yaho leta yugariye iryo shyira hamwe umuyobozi ajejwe intwaro n'ubutunzi muri iryo shyira hamwe akaba ariwe yoba ari kwisonga cyuko kwirukana abakozi muraza kubikurikirana byo nyene muri ano makuru. Abanyagihugu nabo baba muri quartier Swahili no mu micungararo yaho mu gisagara cha Muyinga barasaba ishyirahamwe Regideso kubaronsa umuyaga nkuba aho ni nyuma yaho bamaze indwi zitatu bari mu kizime abakoresha umuyaga nkuba bavuga ko uruhombo ari runini cyane kaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Dasubiye kuramutsa duhera aya makuru mubijanye n'ubutungane narimeje kubabwira mu ngingo nkuru nkuru mushingwa manza Sandra Ndayizeye hamwe na Etienne Sahabo basubiye kumvirizwa kuri uyu wa gatatu inyuma yo kurara ijoro ryabo rya mbere mu gashoka zone ya Kinindo inyuma y'igihe kinini bariko barumvirizwa. Mushingwa manza Ndayizeye yoba azira ko yarahejeje gushyikiriza ibirego umushikiriza manza wa parke ikukira sentare nkuru yamuha arega muganga gukoresha impapuro zitarizo mu gihe Dr Christophe Sahabo yatanga imiho kandi apfungiwe mu iperereza. Etienne nawe akaba yisiguye kubijanye n'ingene yaserukiye Dr Christophe Sahabo mu nama y'abafite imitahe bose muri Kira Hospital. Nimwe tubaza Josine Kaze.
Nk'igihe c'isaha zitatu zo kuri uyu wa gatatu niho umushingwa manza Sandra Ndayizeye na Etienne Sahabo havukana na Dr Christophe Sahabo basubira kurenguka imbere ya parke ya Muha bakaba barengutse bava mu ibohero rya zone ya Kinindo. Mu nyuma niho n'abandi mu bakiri mu Burundi bafite imitahe muri Kira Hospital nabo bahamagagwa kugira baje kubandanya kwisigura. Nabo ni Esperance Baranyizigiye na Claver Manonko. Kiretse umushinwa manza Ndayizeye Sandra abandi nka bose basambishwa ingene bagize inama ya bose ku rubuga rwa Zoom bakumiriye abandi banyamitahe. Ariko rero nk'uko byabonetse mu nyandiko abanyamitahe bose bari batumiwe ikibonekeje nk'inyisho kuri izo nyandiko nuko bamwe mu baserukira amashirahamwe afite umutahe muri Kira Hospital bamenyesheje ko muganga Jean David Pirou atabubasha afise bwo guhamagaza inama ya bose kubera yatanze imihoho. Muganga Jean David Pirou na Xavier Martinol baserukira Swiss Med International nabo bakaba bari baherutse kwandika ikete bamenyesha icatumye batanga imihoho ko kwabaye gukiza igufa kuko bariko baratega ubwoba n'abakozi b'iperereza. Uguhagarika abantu no gufunga bamwe uyu munsi bije inyuma yaho muganga Jean David Pirou abandanije asaba ko ivyavuye mu nama ya bose bishigwa mu ngiro. Ibyo yasabye bwa nyuma akaba yamenyesha amabanki yo mu Burundi ko inama ya bose iherutse kwemeza ko Christophe Sahabo ariwe arongoye ibitaro urwego nshingwa ntwaro rukarongorwa na muganga Jean David Pirou nk'uko byafunditswe muri iyo nama ya bose yo kuwa 8 nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022 nayo irenguzwa ry'umushingwa manza Didas Rudaragi ryo ryoba rifise intumbero yo kumutegeka gutesha agaciro ibyavuye muri iyo nama mahamba ya bose nkuko amakuru ava mu wegereye iyo dosiye abivuga akaba ari we nkujejwe kwemeza inyandiko bita notaire mu Gifaransa yari yemeje ko inama yabaye ya bose yari ikurikije amategeko. Inyuma yo kumumviriza umunsi wose umushingwamanza Sandra Ndayizeye na Etienne Sahabo bajanywe mu ibohero mu gihe abandi bari kumwe umushingwamanza Didas Rudaragi ariwe mu notaire baranyizigiye Esperance na Claver Manonko bo barekuwe baridegenza.
Umushingwamanza Dieudonne Ashirangiza avuga ko kubona umushingwamanza Sandra Ndayizeye aho kwa kazi kiwe ko gutunganiriza waburanira ari kimenyeso cy'uko ubutungane mu Burundi butigenga na gato kubwiwe leta ishaka gutera ubwoba uwo wese yubahutse gushira habona ibitagenda neza. Bashirayishize asaba amakungu gukurikiranira hafi ibera mu Burundi. Kurikira umushingwamanza Dieudonne Bashirayishize.
Ivyashitse ku mushingwamanza Sandra Ndayizeye aho yari kwakora umwuga wiwe agafasha umuntu akeneye kunganirwa mu by'amategeko ahubwo bagaca bamufata bakamupfunga kubera yagerageje gukora umwuga ari kuriwe gukora n'ibintu by'akamaramaza byerekana yuko igihugu kiguma gitambukira hahandi kidatera imbere. Umushingwamanza yari kwaraburana urubanza ntibishoboka na buhoro buhoro ko bafatanya ibyagirizwa uwaburanira ngo bize kumuavoka kandi gukora akazi arekuriwe n'amategeko ntashobora kubizira mu mategeko y'u Burundi. Itegeko ryo muri 2002 rigenga umwuga w'ubushingwamanza riravuga neza yuko umushingwamanza adashobora gukurikiranwa na buhoro buhoro azira ibyo yavuze cyangwa ibyo yanditse ariko agerageza gufasha umunywanyi we. Ibi rero biriko biraba ni mu ntumbero y'iterabwoba ubutegetsi bukoresha. Muribuka ko ejo bundi muri 2015 abashingwamanza bavuze bati twebwe iho nyangwa ry'amategeko ntitugemera baromowe. Hari abashingwamanza b'abarundi barenga 50 hari abafuswe abashingwamanza batatu bafuswe kubera batanze amaraporo yerekana abantu bicwa banyuruzwa kandi leta itavuga yuko muri abo banyurujwe hari abakiriho. Ubu rero iterabwoba ryarashinze imizi hari amadosiye abashingwamanza batubaka kuburana. Ubu hari hagize rero umushingwamanza wo mupfasoni yari umutima amenyo dosiye irimo ibihanganga akayiburana agakoresha amategeko murabona yuko bariko baramuburagiza. Uku rero si kuburagiza umushingwamanza gusa ni kuburagiza ubutungane bwose ni kwereka abarundi yuko hadakora amategeko hakora ingimba ni kwereka abarundi n'amakungu k'ubutungane mu gihugu byigenga ahubwo bufashwe mpiri n'ubutegetsi bwa gisirikare. Nta gihugu umuntu ashobora gupfungirwa mu icama aso nuwoje kumuvugira ariko we namategeko ngo acafatwa abohwe nk'umuntu akurikiranwa kuvyaha. Kindi kintu kije cerekana yuko amakungu atoguma afata minenego biriko birabera mu Burundi.
Hadi izamba gatika kawa makuru yavuye adushikira mu nyuma no kumushingwamanza Sandra Ndayizeye yaburanira muganga Sahabo Christophe na Etienne Sahabo murumuna wa muganga Christophe Sahabo inyuma yo kumvirizwa amasare ngumunani bavuye binjizwa ibohero rikuru rya Mpimba aho bagiye kurara ijoro ryabo rya mbere.
Inzamba
Kato inzamba katika kawe tulawananya na makunu mkisa tachinwaro iwereye imyidogo ni mnyishi mwakozi vishirahamwe lidia lidike Burundi bakura mumakazino bakabari kubari uka mwakazino mkoresha mshashati sunzwe amategeko ni nyuma ya holeta yugari ye ijoshirahamwe waliguze mshashango nariko alakora yye meze mkugarukana abakozi baribari ukanywe nukubaha ibirara nivyo mishara yabo ivyo vyose uri nyuma yavyo ngo yoba ari umuyobozi ajejwe intwaro n'ubutunzi muri iryo shirahamwe. Inkuru tubaza George Nimenya.
Inyuma yaho ishirahamwe rijeje amatombora rona yugariye ishirahamwe Lidia Lidike Burundi Casino haje umugwiza tunga mushasha agura iryo shirahamwe uyo nawe mu masezerano yemeje kugarukana abakozi bari barubukanywe akongera akabashumbusha mukuba ibidara n'iby'imishahara yabo ariko ngo ntavyo ari karakora nkuko umwe wakozi abimenyesha
twamubwiye ko atamasara ashaka gukorera ruguru no mu makarti bakenye bakagenye n'ubukene byose kwabwiye ngo gatubeshe ko bakeneye ko sare zikogwa ari sare zo muri vile gusa acakoresha sare zitandatu gusa acatuma rero abakozi bamwe abirukana bashamushamari tekiniki bakabashamushamari tekiniki mu makosa byategereza yuko dabara amakozi yabo yabaha bakabanza kayafata hanyuma abari muhira akabahemba akabavuza.
Amakuru abandanya ava muri abo bakozi avuga ko uwo muyobozi mukuru w'iryo shirahamwe Ridiaridike Burundi Casino Esau Vyizigiro abifashijwe n'umuyobozi ajejwe intwaro n'ubutunzi Gaeta agomba kwirukana bamwe ariko yinjiza mu kazi abandi abakozi bagasaba ko yobanza akavuga umugambi afitiye abari muhira aheza banze abagarukane ku kazi nk'uko yari yavyemeje Kuri ico kibazo Radio Inzamba agati akawe twarondeye kuri telefone Esau Vyizigiro umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Ridiaridike Burundi kugira ngo agire ico ashikirije kuri iyo mizogo y'abakozi arongoye turamukena
George nimenya urakenuye mu gisata c'indero naho wahora ari umuyobozi w'ishure rise kominare Nyakabiga uyu munsi yarongoye igisata c'indero muri komine Mukaza aridogerwa n'abavyeyi hamwe n'abakozi bo kuri iryo shure ko yatoje amafaranga abanyeshure agenewe kubaka utuzu twa sugumwe yaheza ngo ayubakishe munama y'abavyeyi iherutse abagize ngo barabaza ico ayo mafaranga yakoreshejwe bahawe inyishu itabereye umurongozi basaba abarongoye igisagara ca Bujumbura kwishikira kuri iryo shure kugira ngo ico kibazo gitoregwe inyishu idonido na Karine Dusabe
uwo muyobozi arongoye uyu munsi ubuyobozi bw'indero muri komine Mukaza azwi ku izina rya Chantal akaba ariwe yahora arongoye rise kominare Nyakabiga yagirizwa n'ababyeyi hamwe na bamwe mu bakozi bo kuri iryo shure ko yatoje amafaranga n'3,000 ku munyeshure mu mwaka w'ishuri uheze avuga ko agenewe kubaka tuzu twa sugumwe ariko utwo tuzu ntigeze twubakisha ababyeyi babajije ibijanye n'ico kibazo mu ntango z'uyu mwaka w'ishuri w'2022 ushira w'2023 inyishu kuri ico kibazo bavuga ko itabereye umurongozi
ese ni mesitare Nyakabiga iyo shure irimo abana benshi cyane mwaka uhezeho ngo baba bararenga 700 iryo shure umuyobozi yahahora yitwa Chantal n'umunsi yaradugijwe hejuru niwe arongoye amashure yose yo muri komine Mukaza uwo bita Mudeseye yaratoje amafaranga 3,000 ku munyeshuri nayo gukora amatoilette amaze igihe kinini yarapfuye ayo matoilette ntiyigeze akogwa amafaranga barayatanze kandi uko akoresheje amanama ababyeyi bavuze ngo barabaza icyo kibazo yavuga ngo ziba niyo mvugo yiwe abantu babaje iki kibazo ababyeyi baza kumenyeshwa gusa barajije ikibazo ni ziba
basaba barongoye igisata c'indero mu gisagara ca Bujumbura gukurikiranira hafi icyo kibazo kuko uwo mutware bavuga ko hari bamwe mu bategetsi bo muri komine Mukaza mukingira ikibaba
harageze aho atabaza inzego zikuriye chef de zone Banyakabiga ikoreye musanire wa komine Mukaza kuko bose bari muri iyo politike yo gusahura ubu rero dusaba umukuru w'igisagara cya Bujumbura ko yokwishikira kuri iryo shuri akarangira ababyeyi bishwe n'agahinda ngene abanyeshuri bishwe n'agahinda baratanga ku ishuri ntibashobora kujya mu bwiherero mu kazi ka sugumwe ntibishoboka dusaba abajejwe indero mu gisagara cya Bujumbura reka mbere n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura kuko iki kibazo ntikiba kitwazwa konseye kominari ya Mukaza ibyo bari gikunda abo bantu baramaze gusoma inzego zose muri ubwo butumwa bakora
abanyeshuri bari kuri lise minisitari Nyakabiga mu mwaka w'ishuri uheze barenga gato 700 ikigura ko amafaranga yatojwe yo kubaka utuzu twa sugumwe turaheza nitwubakwa arenga 2,000,000 Radio Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka Chantal arongoye igisata c'indero muri komine Mukaza yagirizwa n'abavyeyi hamwe n'abigisha kugira agire ico ashikirije ku vyo yagirizwa
Karine Dusabe urakeneye tubananye amakuru twateguriye mu buraruko bw'igihugu aho abanyagihugu baba aho bita muri quartier Swahili no micungararo yaho mu gisagara ca Muyinga bidogera ishiramwe ritangumye kankubana amazi Regideso ko ri bamajije ikiringo cababa indwi zitatu bari mu kizime abikorera utwabo nabo bakenera umuyaga nkuba bakaba bavuga ko uruhombo ari runini kuko bahagaritse ibikorwa byari bibatungiye imiryango ababa muri utwo duce turangwamwo ikizime bakaba basaba ko ishyirahamwe Regideso ryo baronsa umuyaga nkuba kugira ngo ntibagwe mu miryango. Inkuru tubaza Evine Mukeshimana.
Izo ngorane z'ibura ry'umuyaga nkuba utangwa n'ishyirahamwe rya leta Regideso zimaze ikiringo cababa indwi zitatu nk'uko ababa mu ducimbiri twa Muyinga, Muyaga na Kinyota babimenyesha. Iryo bura ry'umuyaga nkuba ngo ryaturutse ku cuma kiyungurura umuyaga nkuba bita transformateur coba carapfuye, ariko kuva ico gihe kikaba kitarasubirizwa. Kiretse kurara mu kizime, ubukene mu miryango iba muri utwo duce ngo bwariyongereye. Abikorera utwabo na cane cane abagera kuri 15 bafise imashini zikoresha umuyaga nkuba zisya ibigori, imyumbati n'ibindi, ubu ngo ntibafise ayo bacira nayo bamira. Nico kimwe n'abafise inzu z'uburiro batagishobora kubika ibifungurwa byononekara n'ingoga bitegerezwa gushirwa mu byuma bikanyisha. Abafise utuzu two kumwa imishatsi be n'abakora akazi ko gufatanya ibyuma canke kubaza bamenyesha ko akazi kabo kahagaze kandi ariko kari kabatungiye imiryango. Bagasaba ishyirahamwe Regideso gusubiriza ico cuma cahiye gutyo ngo basubire ku buzi butandukanye. Uruganda rwa Radio Inzamba rukaba rutararonka kuri telefone abarongo ishyirahamwe Regideso kugira tumenye ico bategekanya.
Tugushimire nawe Evine Mukeshimana mu gusozera aya makuru twateguriye kuri Radio Inzamba. Abagabo batandatu bo ku musozi Mfunda komine ya Muruta n'intara ya Kayanza barafunzwe kuva kuri uwa kabiri muri komisariya y'igipolisi mu Kayanza, bakaba bagirizwa kuba kuri uwo munsi nyene barishe igikoko cyo mu bwoko bw'imafu mu Ruhigi bariko barakora mu ishamba cimeza rya Kibira, batako baranakibaga. Abajejwe gukingira ibidukikije basaba abanyagihugu kwifatanya n'abajejwe umutekano mu kugwanya ababihungabanya na cyane cyane abagira Uruhigi rw'ivyo bikoko. Idonidona Jean-Marie ndabashinze.
Nkuko inkuru zitangwa n'abanyagihugu begereye ishamba cimeza ca Kibira ku ruhande rwa komine mu Rutare mu ntara ya Kayanza zivyemeza, iyo mafu biboneka ko yari ikuze yiciwe ku musozi Mfunda zone Gwegura muri iyo komine ya Muruta. Abagabo batandatu bayishe bagatako bakayibaga kugira ngo bayige ngo bayikomye mu ishyamba hanyuma ihunga ija mu karere kabamwo abantu naho yiciwe. Berkimasa Hatungimana umuyobozi mukuru w'ibidukikije asaba abanyagihugu kuvavanura niyo nyifato yo kwica ivyo bikoko.
Abantu biyumvira kwica igikoko cy'imafu nk'iki nibaje yuko no kwica umuntu batobitinya, ariko gituma twashaka dutera kama bene igihugu bo ngaha mu Kayanza muri ino zone ya Gwegura yuko no kuri bo vavanura niyo ngendo mbi ijanye kwa kubuzima ibikoko nk'ibi. Ibikoko nk'ibi mu Burundi bwarasinye amasezerano mpuzamakungu ajeje gukingira ibikoko n'ivyatsi biriko birasa n'ibihona, amasezerano yitwa CITES. Iki gikoko bita imamfu kiri ku ico twita annexe ya mbere bisigura yuko gikingiwe ku rugero rwo hejuru nayo masezerano mpuzamakungu.
Berkimasa Hatungimana asaba ko abishe iyo mamfu bohanwa hisunzwe amategeko mu ntumbero yo guhasha ubwo bugizi bwa nabi.
Cyo twogira ko dusaba abajeje ubutumwa mu ntara ya Kayanza nuko iyi dosiye boyifata nkama ahubwo bagira amatohoza yimbitse barabe icatumye kino kinyabuzima gitakaza ubuzima.
Tumenyeshe ko imamfu ari bimwe mu bikoko bizana ba mukerarugendo mu gihugu cy'u Burundi.
Urakoze Jean-Marie ndabashinze. Nino kuri ijo jwi ryawe tuciye dusozera ko amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye. Di Claude nazwe nariko ndabashikiriza nkaba ndabifurije kugira ibihe byiza. Nshimire kandi bagenzanje begeranije aya makuru kugira munyumve naho utaha.